mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, mu Rwanda ni FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Mwiriwe neza inshuti zacu, muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe murakomeye.
Ugeze hagati kumusura biranga kubera ubushobozi bukeye. Naho nago namwangaga no kubereka ubukene kamasambu zaramaze kuyajyana
abandi
amaze kuyagiteza cyamunara bazabateza cyamunara gore ko mugemura n'ubundi buri cyo mugemura ncekeneje.
Uyu nuwashakanye n'umugabo uherutse gufungurwa yaramaze imyaka 26 muri gereza mu Rwanda. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigararimo kandi ikibazo cy'amabarabara mu ntara ya Bujumbura mu Burundi ni impungenge kubishobora gutera abandi barundi guhunga muri uyu mwaka. Mu makuru yo hirya no hino ku isi, imikino Olympic yo mu bukonje yatangiye muri Korea y'Epfo. Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence na mushiki wa Kim Jong-un bicaye umwe inyuma y'undi ariko ntibavuganye.
Abategetsi b'u Rwanda banse kwakira umugwi w'abadepute batavuga rumwe na Leta y'igihugu cya Israel bashaka kuvuga ku kibazo c'abimukira b'abanyafrika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateye umukono ku itegeko rigenga amafaranga Leta izokoresha mu kirimo cy'imyaka 2 yemirije. Radio yanyu. Tutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere kuyavugwa mu Rwanda. Abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda banse kwakira umugwi w'abadepute batavuga rumwe na Leta y'igihugu cya Israel bashaka kuvuga ku kibazo c'abimukira b'abanyafrika Israel iri kigabisha kwirukana ku butaka bwayo. Michel Rosin wo mu mugambwe utavuga rumwe na Leta y'igihugu cya Israel Meretz yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa Agence France Presse ko bari mu Rwanda mu gikorwa cyo gutohoza kubera bashaka kumenya ukuri. Avuga ko basavye kubonana n'abategetsi ba Leta y'u Rwanda kugira baganire kwiyirukanwa ku butaka bwa Israel mu buryo avuga ko budaciye mu mategeko bw'abasaba ubuhungiro bakomoka mu gihugu cya Eritrea bakajanwa mu Rwanda. Yamara Rosin avuga ko bangiwe kubonana n'abo bategetsi ngo bakaba babaza igituma bitashobotse. Igihugu cya Israel citeguriye kwirukana abanya Eritrea n'abanya Sudan ibihumbi n'ibihumbi, ico gihugu kivuga ko binjiye mu gihugu mu buryo budaciye mu mategeko kandi batasavye ubuhungiro. Israel yabahaye guhitamwo kuva ku butaka bwayo ku itariki imwe y'ukwezi kwa kane bagasubira mu bihugu baje bavamwo canke bakaja mu bindi bihugu canke bagapfungwa. Leta Israel igumiza mwibanga izina canke amazina y'ibihugu vyumvikanye kugira vyakira bimukira bazoba birukanywe ku butaka bwayo. Yamara amashirahamwe ajeje gufasha bimukira avuga ko ivyo bihugu ari Uganda n'u Rwanda. Ivyo bihugu bibiri vyari yamirije ivyo vyagirizo. Umunyamabanga wa Leta mu bushikiranganji ujejwe imigenderanire bw'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yasiguye ko abadepute baje bava muri Israel batakiwe kubera u Rwanda rudashaka kwivanga mu biraba igihugu cya Israel. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Naho mu karere ka Aziya muri Korea y'Epfo, inkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gihe c'ubukanye z'uyu mwaka w'2018 zatanguye icese mu gisagara ca Pyeongchang. Ibirori vyo kugurura izo nkino vyaranzwe n'imiriro y'amabara menshi y'umunezero na defile y'abanonotsi bariko binjira ku kibuga izo nkino zizoberamo. Inkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gihe c'ubukanye zitezwemo ibintu bitari bike. Ugukorera hamwe hagati y'ibihugu vya Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo nico kintu kizokwirikiranwa cane. Ivyo bihugu bibiri vyaremeye guhiganwa biri hamwe nk'umugwi umwe mu rukino rwa hoki. Abanonotsi b'ivyo bihugu bibiri bari hamwe muri defile uno munsi kwa gatanu mu biro rori vyo kugurura inkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gihe c'ubukanye. Inkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gihe c'ubukanye zizobandanya gushika ku itariki 25 z'uku kwezi kwa kabiri.
Mu mihango yo gufungura iyi mikino Olympic rero yatangiye muri Korea y'Epfo, Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yari yicaye mu myanya y'icyubahiro iruhande rwa President Moon Jae-in wa Korea y'Epfo na Minisitiri w'Intebe Shinzo Abe w'Ubuyapani. Abategetsi ba Korea ya Ruguru bayoboye intumwa n'abakinnyi b'igihugu cyabo bari bicaye inyuma yabo gato cyane aba ba Korea ya Ruguru ni perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, akaba kandi perezida wa Repubulika w'icyubahiro Kim Yong-nam na Kim Yong-jong mushiki, akaba n'umujyanama mukuru w'umuyobozi w'ikirenga wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un. Kuva intambara ihagaze hagati ya Koreya zombi mu 1953, Kim Yong-jong abaye uwa mbere wo mu muryango wa ba Kim uyobora Koreya ya Ruguru ugiye muri Koreya y'Epfo. Ubu rero ni wo wa mbere kuva mu myaka 80 igeramo. Nubwo atari Koreye, nubwo atari Koreye yabo, Vice President Pence yirinze kuramutsa cyangwa se kuvugana n'aba bayobozi ba Koreya Ruguru. Ahubwo muri iyi minsi ari muri Koreya y'Epfo, Mike Pence ntiyahwemye kotsa igitutu Koreya Ruguru n'uyu munsi. Ndetse mbere yo kujya kureba uko imikino ifungurwa, yatangarije abanyamakuru ati Koreya ya Ruguru igomba kureka gahunda yayo y'intwaro kirimbuzi, igomba guhagarika ibikorwa byayo byo gushotorana n'agasomborotso. Hagati aho nk'uko Fideli abivuze, hari utuntu twinshi twitezwe dushyashya muri iyi mikino. N'Afurika nayo yanditse amateka, ibihugu bitatu byayo Nigeria, Ghana na Eritrea byohereje abakinnyi muri Koreya y'Epfo. N'ubwa mbere rero mu mateka Afurika igiye mu mikino Olympique yo mu bukonje.
Mwananya gukurikirana makuru yo hirya no hino twabategurire kuri Radio Ijwi rya Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateye umukono uno munsi kuwa gatanu ku itegeko rigenga amafaranga Leta izokoresha mu kiringo cy'imyaka ibiri yimirije. Iryo tegeko rirongereza amafaranga igisirikare kizokoresha n'andi mafaranga azokoreshwa mu gihugu ku rugero rw'imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari. Perezida Trump yatangaje ku rubuga Twitter ko yateye umukono kuri iryo tegeko. Yavuze ko igisirikare kizogira ingufu kurusha imbere yaho, amenyesha ko ari rya mbere bishyitse mu kiringo kirekire. Atangaza kandi ko ivyo bizotuma ubuzi buboneka. Perezida Trump yateye umukono ku itegeko rigenga amafaranga Leta izokoresha mu kiringo cy'imyaka ibiri yimirije amasaha makeyi inyuma yuko Inama Nshinga Amateka yemereje iryo tegeko mu masaha ya kare y'uno munsi kuwa gatanu. Yamara iryo tegeko ryemejwe n'aho hari bamwe mu banyepolitike barigwanije kuvuga ko rizo kongereza bikomeye amafaranga Leta izokoresha.
Noneho tugiye mu Misiri. Misiri yatangije urugamba rukomeye rwose rwo kurwanya iterabwoba mu kigobe cya Sinai mu butayu bugana ku mipaka ya Libya no mu karere ka Delta du Nil, ni ukuvuga igice kinini cyaho umugezi wa Nil utangira kwinjirira mu nyanja ya Mediterane. Mu itangazo yasomeye kuri televiziyo y'igihugu, umuvugizi w'igisirikare yavuze ko urwo rugamba rurimo ingabo na polisi. Imitwe y'iterabwoba bahagurukiye ni umutwe wa Leta ya Kiislam n'umutwe witwa Hassam. Leta ya Misiri ivuga ko ari ishami rya gisirikari ry'umutwe w'abavandimwe b'abayisilamu cyangwa les frères musulmans mu Gifaransa. Umuvugizi w'igipolisi cya Misiri yatangaje ko bashaka gukumira ibitero by'iterabwoba mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu. Icyiciro cya mbere cy'aya matora kizaba kuva ku itariki ya 26 kugera kuri 28 y'ukwezi kwa gatatu gutaha. Nihabura utsinda ku bwiganze busesuye, icyiciro cya kabiri kizaba kuva ku itariki ya 24 kugera kuri 26 y'ukwa kane. Igisirikari cya Misiri cyashyizeho amategeko y'intambara aho hose cyatangije urugamba. Urugamba rurimo ibimodoka cyangwa se tank char by'intambara bya rutura byinshi by'ingabo zirwanira ku butaka zifatanije cyane bikomeye kandi n'ingabo zirwanira mu kirere n'izirwanira mu mazi.
Turangirize ku nkuru yerekeye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho igisirikare cyaho kimenyesha ko cyafashe uno munsi kuwa gatanu abagwanya ubutegetsi 120 bo muri umwe mu migwi ikomeye itwaje ibigwanisho ikorera mu buseruko bw'igihugu. Igisirikare cya Leta ya Kongo gitangaza ko casubiye gufata ibice uwo mugwi wari wigaruriye mu gitero cagizwe haheze iminsi 10 mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko. Igisirikare cya Leta cyemeza ko cagize ico gitero ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ku bagwanya ubutegetsi bo mu mugwi ya Kutumba. Abagwanyi b'uwo mugwi bari bagize igitero mu gisagara ca Uvira mu mpera z'ukwezi kw'icenda mu mwaka uheze imbere y'uko batuzwa n'inteko z'ishyirahamwe ONU za MONUSCO. Umuvugizi w'igisirikare cya Congo yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko abagwanya ubutegetsi 120 bafashwe.
Radio Ijwi rya Amerika internet radio yacu voa.com.
Amakuru yo mu karere tubihereye mu Burundi aho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka CNDH usaba ko abo vyega kuraba ko hari imvo zotuma barundi bahunga muri uno mwaka wa 2018. Jean Baptiste baribonekeza ayoboye uwo mugwi yabishikirije mu kiganiro haba bamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu Bujumbura. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Raymond Nzimana.
Naho yemeje ku mutekano mu gihugu yifashe neza. Jean Baptiste baribonekeza arongoye umugwi w'igihugu wigengujejwe gatika ka muntu CNDH abajijwe kubitigiri ishirahamwe muzamakungu rirabi vy'impunzi ku isi yarse riheruka gushikiriza ko giteza abarundi bangana n'ibihumbi 50 bazohunga Burundi muri uno mwaka wa 2018. Uyarongoye CNIDH yishuye ko bigoye kuvuga ibitigiri by'abahunga mu gihe guhunga bishika giturumbuka, akibaza ico HCR yafatiye ko kugira itangaza ibyo bitigiri.
Kwe ibyo tuzi nuko mu bijanye no guhunga nta utegura guhunga mu bisanzwe. Muri ico gihe nakubwiye ati je nzohunga mu mwaka uza hucakugwa ibikenewe byose kugira ngo umuntu ntahunge. Kwera ko ntazi ivyo iryo shiramwe bagishimikije mu kugira iyo projection akinini no bivuga ko mugabo icyo tuzi nuko kenshi guhunga si integuro guhunga biraduka kwera umuntu abona yuko ahari adatekaniwe hanyuma agahunga singi ngufata yo guhunga ahunga kwera ko ahuri bitagishoboka. Muri cyo gihe rero biragoye kuvuga ngo mu mwaka uzaza bahunze abacha makuri yaza bahunze abandi nkabari
uyo arongoye CNIDH aravuga ivyo kogwa hamwe ivyo HCR jikiriza vyo babivise aho bifatiye. Jean Baptiste baribonekeza yemeza ko ababijejwe boca baraba bagatorera umuti ibituma abantu bashobora guhunga mu Burundi.
Ahanini igikwiye gukorwa nuguheza rero umuntu akasuzuma muzima bw'abanyagihugu akavuga ati none ngahantu habuziki canke hari habuziki nikihe kintu cyotuma abantu bahunga kubera kenshi abantu bahunga intambara mugatwe tubona umutekano uhari kandi abantu bashobora no guhunga inzara navyo nyine birahari cyane nko muzakirundo na muyinga naho nyene umuntu agafata ingingo kugira ngo abantu bafite ubuzima bwumvikana kugira ngo ntihagire umuntu ahunga kubera inzara murembe canke uruzuba kandi n'umutekano ugakomeza gutsimbatazwa ku mpande zose kandi abantu bagatunganizwa ku mpande zose kugira ngo aho bari bumve ko batekaniwe muri cyo gihe ntacyo tuma umuntu yumvira ko abantu bahunga.
Ikindi kibazo cabajije muri cyo kiganiro umugwi wigengujeje agateka kazi na muntu waremesheje kubamenyesha makuru na makenga heruka gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe muzamakungu ONI aho uyu munyamabanga yavuze ko atewe impungenge n'ingingo ya leta y'u Burundi yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro muri CNIDH babibona nk'impanuro zamaze tangwa kugira ibintu bigende neza.
Irya tangazo twararibonye muri kano kanya nta bintu byinshi twarivuga ko kiretse kuvuga yuko ONI ngwego rukomeye ruraba bihugu byinshi byo kwisi gushikiza amakenga rero n'ikintu cyumvika nibaza ko ni nk'inkebuzo cyari kugabisha kugira ngo abari ko barabikora rero babitunganye neza kubyo bizoza bitunganiriza bose niko dufata bujya butumwa umunyamabanga mukuru wa ONI.
Umugwi CNIDH ujejo katika ka muntu wemeje ko urajwe ishingwa n'urudandazo rw'abantu rwasubiye kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugugu gatera ivyatsi hote rwarigize imisi yibonekeza rikwegwa n'abavyeyi canke ababanyi kubana bibukije ivyabaye bubanza aho abana bahambwe babona kuko bashi ibigori mu murima igitega muri komini Taba aho abana babiri baciwe ibikonjo bagirizwa kwiba mu murima w'ibigori. Imabaye mu ntara ya Cibitoke aho umugabo yaturiye ikiganza cy'umwana wiwe amuhora gukora mu nkono mu Kanyosha aho umwana yacumiswe imbuga itananye na wiwe amuhora ko yazigije inkono n'undi mwana agwaye mu mutwe yishwe n'inzara kubera ababyeyi biwe bamwimye ifungurwa iminsi myinshi. Ibujumbura Raymond Nzimana ijwi rya Amerika.
Raymond urakoze reka sumuta kwakire murazi ko kwa gatanu w'icyumweru gishize Asumta kaboye yatuganiriye ku nkuru y'abagabo batatu bo mu murenge wa Giti mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda bafunguwe by'agateganyo bari bamaze imyaka 26 muri gereza usibye ruko yaganiriye nabo nibyo twaganiriye twabagejejeho mu cyumweru gishize. Asumta kaboye yaganiriye n'abagore babo aratubwira uko babayeho muri iyo myaka 26 abagabo babo bari bafunze.
mu kigano cyacu bushize twasuye bamwe mu baturage bo mu murenge wa Giti mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda twaganiriye n'abagabo batatu bari bamaze gufungurwa by'agateganyo nyuma y'imyaka 26 bari bamaze muri gereza batubwira uko basanze imiryango yabo ese ni buri mugore washobora kwihanganira ubuzima burimo n'ibigeragezo yahura nabyo mu gihe umugabo we yaba atari mu rugo igihe kirekire uyu munsi turavugana n'abagore babo batubwira uko byari byifashe barasigaye bonyine kumvisha umugore ko umugabo we yakatiwe igihano cy'urupfu cyangwa cy'aburundu akaguma mutegereje biza ari nk'inzozi kubyihanganira bishoborwa n'abaki umudamu witwa Nzamwita Kuze Trifina yari yarashakanye na Ntarindwa Rauriyani umwe muri batatu baherutse gufungurwa bari bamaranye umwaka umwe ubwo yafungwaga mu mwaka w'1992 mu minsi mike ishize ubwo naganiraga na Ntarindwa yatubwiye ko umugore we atitwaye neza ndetse ko atajyaga musura muri gereza ibyo ni ibintu yemeza ko byamubabaje cyane nubwo ubu yatanze imbabazi
ubwo rero naraje ngiye nsanga umugore yitwaye nabi sanga byaye kabiri
ubu turi kumwe nta kibazo dufite kandi nabo yabyaranye nabo barabemera nubwo ariko bari iwanjye bagomba kuba bari iwanjye ntabwo yansuheretse umukecuru wanjye niba wandwanyeho n'abarumuna banjye baransuye mbese ni nako gakosa yakoze ariko nta kundi byagenda mu buzima imbabazi narazimuhaye byararanye
mu myaka 26 ntabwo yabusuye
yansuye mu mwaka umwe gusa wonyine naho indi yose ntiyigeze ansura nabwo yansuye aza kumbaza inka zari kwa mukecuru wanjye agira ngo nzimuhe byararangiye nubwo yaziriye akarangiza ariko sinara nta cyandakaza kuba narabonye imbabazi nanjye bakampa imbabazi nkataha nanjye rero nagombaga kuzimuha nta kundi byagenda
Ntarindwa yaje kumenya ko intandaro yo kudasurwa n'umugore we yatewe n'uko yari yarashatse abandi bagabo ndetse bakabyarana. Nyamara Nzamwita Kuze Trifina aganira n'Ijwi ry'Amerika yavuze ko ubuzima bubi yagize umugabo wamaze gufungwa aribo bwamuteye gushakisha abandi bagabo.
Nubundi byageze hagati kubera ko n'ubundi n'amasambu yaramaze kugenda ibintu byose binshiranye bigeze hagati kumusura biranga kubera ubushobozi bukeye. Naho nago namwangaga no kubera ubukene. Kama sambu saramaze kuyajyana
babandi
amaze kuyagiteza cyamunara bazabateza cyamunara abwo rero kumugemura n'umundi buri cyo mugemura ncekeneje wakava ngo nokumwanga kange saramwa kubera ubukene abana babyaye nyuma
yumvise ingwaraje wari giye warashatse abandi bana bari byari nti byaguteye kantu
hana n'imfite ikibazo nyene none se yoguye mu cyaha ubwo nuko nyene usaye mbabazi
urazisabye iyo jambo rero risohoye mu kanwa kawe
nibyo wakoze nawe baguhaye mbabazi nange ugomba kubyihanganira
Uyu mugore Nzamwita Kuze yari yarabyaranye n'umugabo we Ntarindwa umwana w'umukobwa kuba atarigeze asura umugabo we muri gereza byatumye umwana we abagera imyaka 26 atarabona se uyu mukobwa uwamaze gushaka abafite abana babiri yabonanye bwa mbere na se Ijwi ry'Amerika ryabasuye
Uyu ni umwana wanjye n'umukobwa wanjye.
Wasize nyina mutwite?
Eh, afite indahi.
Nibwo bwa mbere mubonye?
Nibwo bwa mbere mubonye.
None se ntabwo yaza kugusura muri gereza?
Rikareka.
Eh, nje narashatse.
Ariko wumvaga ko ufite papa wawe?
Numvaga ko mufite.
Nubwo mu bwana bwe nubwa mbere ubutubonanye.
Wewe nta nubwo nawe muzi.
Ashwi. Ubuse nari kuzahura nawe mu nzira nkamumenya.
Nyina bambwiye ko yaje. Bajya kuza bari bahise babimbira bambwiye ati papa wanyu ari buze. Nerekereka numvaga ari inzozi. Kuko kuva mvutse ntabwo nzi kuvuga papa. Ntago nzi nyine papa mu rugo. Nge papa wanjye ni sogokuru ubyara mama. Niwe nita papa no ku ishuri hose niwe wari uzwi ko ari papa. Numvaga nta kizere cyo kuvuga wenda azafungurwa.
Muri Giti umwe gusa niwe wasanze umugore wakimutegereje. We yemeza ko yabifashijwemo no gusenga kuko yemerera ko ibishuko bitari byoroshye.
Kuko iri hejuru biriho byose. Nge niyo nizeye gusa ndavuga nti noneho nakibyo gibyo ahasigaye naho Imana nigomba gukora.
Kugira ngo wihangane nta bakurambagije hagati aho byagenze gute
nyine rero ibyo ni ibintu birebire kuko nyine ubundi yasize umva nari mfite abo bana ubwo ngiye narebye ndavuga nti noneho mbese ubu urabona nti byabura amajwi abari menshi ariko noneho ndavuga nti ntahaga abana banjye bashobora kubura se ngo nanjye bambure mbiho nta hantu nari kuregama ubwo icyemezo nafashe icyemezo cyo kurera abana banjye nta kindi
iki kibazo cy'abagore babona abagabo babo bafunzwe bagahita bishakira cyangwa bakabyarana n'abandi bagabo n'icyabonetse mu murenge wa Giti gusa mu gihe twashakishaga bafunguwe by'agateganyo bari barakatiwe igihano cy'urupfu cyaje guhindurwamo icya burundu twavumbuye byinshi hari umugabo umwe wo mu murenge wa Nzige mu karere ka Rwamagana nabo yari ku rutonde rw'abafunguwe twaramushakishije ariko ntitwamenya aho yagiye amaze gufungurwa abaturanyi be batubwiye ko umugabo yafunzwe nyuma y'igihe gito umugore akagurisha byose akigendera ibintu benshi bafata nko guhemuka birenze kamere bagororwa basaga 350 baherutse gufungurwa by'agateganyo harimo barindwi bari barakatiwe gufungwa burundu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Burundi abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura baridogera ubukene bw'amabarabara buhibonekeza basaba ababijejwe kubagarukira ko ni inkuru yumenyesha makuru wacu Fidelite ishatse.
Intara ya Bujumbura irabangamiwe n'ubukene bw'amabarabara ija ku mugwa mukuru wayo itasizwe inyuma. Iryo naryo ni barabara ry'ivu riva ku ibarabara ry'igihugu RN1 nko ku birometero biri munsi ya 15 uva mu gisagara cya Bujumbura gushika ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Hari uburebure bungana n'ibirometero 9 mu bisanzwe hogendwa iminota ya baba 10 ariko urifashe amara umwanya wa baba isaha. Ku ruhande rumwe ririmo ibibuye, ku rundi ruhande naho hariho ibice bimwe bimwe binyerera iyo imvura yaguye hatibagiwe ibinogo bijyuzuye. Abari camwo biragidogera cyane cyane abagendesha imiduga twarihuriyemo.
Twebwe ingorane tugira mu iri barabara turakora kubera ibarabara rimeze nabi aha tutaha twasinzikaye ibitugu ibikanu ino mu gikiriza utaha wasanzaye
hapi ni hatari barabara avuna umugongo harimo ibinoko imeze nabi cyane harimo ibizi amazi teka mu barabara ni hatari cyane mvuri gwa hamwe hamwe hazaranyerera nkarefo kwa buneko.
Iyo uri kurari camwo imodoka yawe iragira ingorane bimeze gute?
Ingorane dufise imodoka ngaha muri kominisari imara umwaka umwe ari nshasha umuntu ayikuye mu mangazini. Ariko tugiye mu gisagara cha Bujumbura tukabaza abantu batemereza imodoka ya Bujumbura imodoka iramara imyaka 20, 23 imodoka ikiri nziza cyane. Ariko ngaha mu isari imodoka imara umwaka umwe gusa muraza amafaranga imodoka igugwa. Kwarahombye twarabuzi iyo tuja niyo tuva ahubwo twokwimutse tugakura n'imodoka zacu ngaha muri kominisari tukaje gukorera ahandi kuko nakamara amazi.
N'abandi banyagihugu basanzwe biyunguruza muri iyo miduga nabo nyine ntiboroherwa nk'uyu munyagihugu tumusanze muri iyo barabara ategereye imodoka. Aho tugusanga utegereye mbe utegereye imodoka zivahe zija?
Iziduga muri komine rushobo
zaboneka kandi kuri barabara
nizikunda kuboneka neza kubera ibarabara iba rimeze nabi.
Mwibaze kuza kumara amasanga ingaho utegere?
Ubu yena rimaze amasaha yose nicaye ingaho.
Birashoboka uraho amasaha ati mucye mutegere imodoka?
Eh
biragushikira ukaza gutegera ugazinda utaho utari ronse?
Eh
eh byarajyana
kubera ibarabara iba rimeze nabi iba rinyere hanyuma cyarasubira inyuma.
Ubwo bukene bw'amabarabara ni intambamyi kukitswe n'amagara.
Umukenyezi yagiye kwibaruka agacanga hamwe iri barabara kubera ibi binogo biba birimwo. Umuntu ambira asigende yaca mu binogo bishobora gutera n'ingorane umukenyezi ugasanga aragize ingorane agasaha yibaruka umwana yagize ingorane kubera yagiye araca mu ivyo binogo.
Naho biruko hari bamwe banyagihugu twaganiriye bafise umwizero ko rigiye gukogwa kuko baherutse kuvyemererwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza.
Yaje mu mukuru w'igihugu mu misese yatweje hagati maratubwire gira desano nga ko mu mwanya ivyiwa vyahetse mwa turarindiriye tajavuze espoir peut-être ko bizoshoboka.
Ariko rero hari nanze banyagihugu bataye kwizera.
Iri barabara yo himirije mu bihe nk'ibi amatete acaba.
Ibi nk'ibi ni kuvuga?
Yo himirije ibintu z'amatora, amatete acaba. Amatora avuyemwo, twarindira yimeje kandi akabandi amatete. Muri mwaka yashyumva ingana gute? Ku bicara na gatatu. Utubwiye mu mwaka w'2020.
Kugira ngo umwizere ube wizeye ko kujya bayari ko gweho ko gwiki.
Nuko tova mwaye amatete yabo bikaja mu ngira. Tukona yuko kubakoze n'ibintu matoro na bibiri naho bananiriye.
Umugwa mukuru w'intara ya Bujumbura uri mu komine Isare musenyeri wayo arahumuriza abatakaje umwizero. Niyo nkuru Gilbert.
Icyo nubwira abanyagihugu turongoye nuko tugumana kwizera kuko nyine ishubahiro umukuru w'igihugu yavumereye ararishira mu ngiro nkavuga nti nibabandanye bizeye inzego zibarongoye.
Kiretse iryo rija ku mugwa mukuru w'intara ya Bujumbura amabarabara nka yose ahuza amakomine iyo ntara yifashe nabi mbere nka kenshi kuva ku mutumba uja ku wundi usanga ari utuya tw'imigenderanire dukunda kwitwa utuya tw'ikirundi ugereranyije n'imiduga. Ahenshi muri iyo ntara hagendwa n'amapikipiki ahandi hagendwa n'amaguru. Muri zone Benga intara ya Bujumbura Fidelite ishatse Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, burya tujivuga na sport. Muri iyi weekend rero i Kigali hateganijwe imikino ibiri y'umupira w'amaguru mu rwego rw'irushanwa ryo guhatanira ibikombe bya Afrika ku rwego rw'amakipe cyangwa club. Iyo mikino iri mu cyiciro kibanza. Jean-Claude Munyandinda, wiriwe neza se?
Mwiriwe neza Toma, amakuru yanyu?
Ni meza. Iyi mikino iratandukanye, ntabwo ari mbese mu rwego rumwe, ntabwo ari mu irushanwa rimwe.
Niko bimeze Toma, ni amarushanwa abiri atandukanye ariko yose yerekeza ku maclub, no kuvuga maclub na makipe yihariye. Aho duhereye muri CAF Champions League cyangwa se Ligue des Champions en Afrique, niho ikipe ya Rayon Sports izaseruka ku munsi w'ejo ikazakina n'ikipe y'i Burundi ariyo yitwa Ligue ya Ludique Burundi Sport for Africa, iyi ngiyi izwi nka LLB. Ni umukino rero wa Champions League uzaba kwa gatandatu kuri Stade Amahoro i Remera. Aho rero Rayon Sports ivuga ko yiteguye byanze bikunze kuzafata aya manota atatu, hanyuma ikazajya i Burundi mu cyiciro muri phase rutura ihagaze neza ifite impamba. Ubwo rero aho hari muri CAF Champions League, kandi nanone CAF Confederation Cup cyangwa se Coupe de la Confederation, aho ikipe ya APRFC izaba iseruka nayo ku cyumweru. Iyi mikino yombi izabera hano mu Rwanda, match arizo zizabera mu Rwanda. APRFC izaba yakiri ikipe Anserino yo mu birwa bya Seychelles. Rero APRFC abakinnyi ndetse n'umutoza bavuga bati iyi kipe nta mateka ifite, tugomba kwitsinda ibitego byinshi bishoboka kugira ngo umukino uzakurikiraho kwishyura muri Seychelles ikipe izaba ifite impamba ihagije. Nkuko rero uko bimeze, ni imikino yose ibanza izabera hano i Kigali mu Rwanda. Babwira ko Toma, ikipe ya Rayon Sports ni iramutse itsinze Ligue ya Ludique Burundi Sport for Africa, izarokoka mbese muri aya abiri, izahita icakirana n'igihangange Mamelodi Sundowns muri Afurika y'Epfo, hanyuma APRFC na Anserinio izarokoka muri izi ebyiri, ikazaba itegerejwe n'indi kipe nayo itoroshye muri Mali ariyo yitwa Joliba FC.
Hanyuma Ligue ya Ludique na Anserinio bombi bose bageze i Kigali?
Barahageze, bamaze kuhagera. Ikipe ya Anserinio imaze iminsi ibiri ihageze, hanyuma ikipe ya Ligue ya Ludique Burundi Sport for Africa yo yahageze uyu munsi. Iyo ndetse yo yaje n'urugendo rwo ku butaka, kuko bambukiye ku mupaka wo Bugesera, hanyuma baza i Kigali. Mbese ubu bacumbitse muri hoteli yitwa Hilltop iri hano i Remera, hagati ya Remera na Kanombe. Niko amakipe yarahageze ndetse yabonye n'umwanya wo kwitegura, ku buryo nta rwitwazo wenda yuko bataramenyera ikirere.
Umutekano w'ikipe y'Abarundi kuva ku mupaka wari umeze gute?
Umutekano cyane kwa icyo kibazo, umutekano wari wakajijwe cyane ko na polisi y'u Rwanda ariyo yari ikoze icyo bita cortege cyangwa se yari iherekeje abakinnyi imbere n'inyuma, cyane ko burya ku butaka ntiwakwizera ngo wenda umuntu ashaka guhohotera, cyangwa se umutekano bari ngombwa ugomba gukazwa kandi ubare igihugu. Ubwo rero ikipe y'i Burundi yaje igaragiwe niko umuntu yabyita na polisi y'u Rwanda.
Jean-Claude Munyandinda, ndagushimiye rero ubwo imikino uzaduha amakuru yayo neza guhereje. Urakoze.
Dukubitire mu Burundi, aho ejo ku munsi wa gatandatu mu ihiganwa rya Afrika ry'igikombe mpuzamashyirahamwe Coupe de la Confederation, umugwi Olympic Star wo mu Burundi uzokina na Etoile Filante wo mu gihugu cya Burkina Faso. Umumenyeshamakuru wacu akurikirana inkino Evariste Nzikobanyanka, wiriwe?
Wiriwe neza Fide.
Watubwira ibyerekeye urwo rukino?
Ibyerekeye urwo rukino ni uko ruzoba ku kibuga cyitiriwe umuganda Ludoviko Rwagasore ejo kuva igihe cy'isaha icyenda, rukazohuza rero umugwi Olympic Star wo ngaha mu Burundi. Uwo mugwi rero ni wo mu gihugu hagati imenyerewe ko iyo mu gihugu hagati iserukira igihugu. Olympic Star mugwi w'umuhinga watahukanye igikombe cy'umukuru w'igihugu ejo rero ukazakira kuva igihe cy'isaha icyenda umugwi Etoile Filante wo mu gihugu cya Burkina Faso. Imyiteguro imeze neza haba ku mpande zose, mumenyereza wa Flambeau, umumenyereza nako wa Olympic Star Muyinga avuga yuko ari ngombwa ko batsinda runo rukino. Hanyuma Etoile Filante nabo bashitse uno munsi mu myimenyerezo bageze mu kibuga cy'itiro muganga wa Ludoviko Rwagasore, bakaba bagenda bereka Abarundi yuko baje gutora intsinzi hano i Bujumbura.
Urakoze mumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka. Amakuru rero twari tubafitiye n'ibiganiro kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri isaha. Kuri micro mari kumwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi, murakarama, weekend nziza.